Kostanga ndanganya umuyobozi ajerwe gucungera gakiro kifaranga cyo Burundi muri banki nkuru ya Republika BRD niwe yasohoye itangazo rishyiraho iyo ngingo igihe yariko arisomera amenyesha makuru ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura kuri uyu wa kane yavuze ko ingingo yafashwe isunga ijyanye no gutunganya neza ibyerekeye ibikorwa by'amashyirahamwe mato mato yo kwizigamiriza y'abanyagihugu yavuze ko ayo mashyirahamwe mu Burundi atubahiriza amategeko ayagenga yaciye atangaza amategeko mashasha
yandikwa mu ibanki nkuru y'igihugu y'udushyirahamwe tw'abanyagihugu two kwizigamiriza no kugurana natwo mu mugwi wa kane rirahagaritswe amadosiye yamaze gushika mu ibanki nkuru y'igihugu mbere y'uko itangazo risohoka azoherahezwa
ku misozi yose igize Burundi yo kwa 1910 muri iki gihe aya mashyirahamwe yo kugurana na hagati y'abanyagihugu yarijukiwe rwose abaganiriye n'ijwi rya Amerika mu ntara za Rumonge na Cibitoke mu manuko bushe uburengero bavuga ko byabaguye nabi cyane cyane ko ayo mashyirahamwe ari bwo buryo bwonyine bafite bwo kuronka ingurane nto zibafasha kwiteza imbere mu migambi yabo
twababaye cyane kuko amafaranga yadufasha cyane abantu twadufite agataye gatoya
n'abanyagihugu bato bato ntitwazakiriye neza byahora bitworohera gutora utugurane duto duto kugira ngo tuze gukora imigambi yacu mito mito na microfinance twaronka tujyamo gusaba ingurane kuko ntabyo tuba dufite tugwatirizayo nk'akarorero nk'ishyirahamwe jewe ndimi inkoti z'5,000 kukundwi kundwi ugasaba ingurane icya kabiri cyayo ufise yo niyo wemerewe kuronka none ubu igiye kuduhanga ibyo bintu ntibizokoroha
mu gihe twatse udufaranga wagenda ukagora agataye k'iwawe ukajya gukurima kumva zuko ngaha mu rugombo tubeshejweho n'uburimyi byadufasha cyane watuza udufaranga waburose agatahe mu nyungu k'iwawe hama ugasubizayo amafaranga ukaronka kandi gataye tuwawe utitarurikoreshereza ubu tugiye kubaho nabi kumva z'uko ayo mafaranga yahora adufasha igihe ni guhagarara ntibyoroshye cyane
majya mu makiriza byakiriye neza kuko nka jewe ndi umuntu muto nshobora kuba mfite nta konti mba mfite njya muri banki nshanja muri utwo dushyirahamwe two kugiranya no kuranana nizo zishobora kumfasha kuko nshobora kuba ngwajije nkatwitura tukama ayo mahera nkavuza uwanjye agakira
ubwo bushyirahamwe burafasha kuko umwanya ushakiye amafaranga uyaronka n'ingobyi nta bintu byo kuvuga ngo urinde gutanga ingwati zirezire usanzwe waruziganya muri iryo shyirahamwe baguhereza amafaranga n'ingogasero n'imitaho usanzwe ufiseyo
abanyagihugu baganiriye n'ijwi rya Amerika baba bacuruza abirimizi n'abakozi ba leta hamwe n'abakorera bigenga basaba ko iyo ngingo yohagarara bemeza ko izogira ingaruka mbi nyinshi ku buzima bwabo n'ubw'abarundi muri rusange
basa nk'uko batunigiye mu izosi vrema bobireka ibyo bikabandanya nk'uko byahora kuko nta ngorane byari biteje twaguranana mu kwizigiranira tukishyurana neza ata ngorane biteye
iyo reka ayo mantuze ayo mashyirahamwe akabanda nk'abadafite amafaranga menshi baza barajyana hariya mu mabanki byozobafasha cyane kugira ngo baze bariteze imbere ubwabo
nyakubahwa iyo rabica bivuze ko akadusubiza mo ikigego cyacu cyari cyo kwiteza imbere mu dushyirahamwe byadufasha cyane
ariko ngendanganya twara ubuyobozi bujejwe gucungera agaciro k'ifaranga ry'u Burundi amenyesha ko ingingo ari ntasubirwamo mbere abazoyirenga ko bazohamwe
nta gashyirahamwe na kamwe ishyirahamwe na rimwe cyanke umuntu n'umwe arekuriye gukora mu buryo ubwo aribwo bwose ibikorwa by'amabanki cyanke iby'amashyirahamwe yo kuziganya no gutanga ingurane ntonto uzofatwa yabirenze ko azohanwa hisunzwe amategeko y'u Burundi agenga icyo gisata
Yahakizimana mukuru w'ishyirahamwe Fortson F rigwanya ikimenyane na kamwana wa mama hamagarira leta gushyiraho izindi ngingo merekeza kuri warariye ku mikoro y'imiryango myinshi y'abarundi ingingo izotuma n'izahuha bihuhuka
bijya bintu byafasha abenegihugu guhanahana amahera make make kubaho no guheza ukwezi agashahara afurika nini cyane berbe bo kwiga ingene nyabona hakuma haba yindi ngingo merekeza ituma abantu nabo bashobora guhanahana amahera kuko murazi ko mu Burundi hari nabo usanga bidakunda ko bagira amakonti aho usanga umuntu abaho ku munsi ku munsi mugasanga arusha igihumbi aragiye mu ishami kanaka riguranana umaze nk'indwi bakaguha amahera ushobora kwifashisha cyangwa ucuruza amavoka n'ibindi baza ko rero kwiga bakaraba nyine hoja yindi ngingo merekeza ngingo yotuma umwenegihugu boroherwa gusumba kandi bakumva ko leta ihari kugira ibafashe nabo kubaho
nta mafaranga akoreshwa canke aca mu minwe y'ayo mashyirahamwe yo kuguranana y'abanyagihugu azwi igitigiri ku mwaka ariko haa mwisagara no kumitumba wabuganye ni juja Amerika la figura kwa hivyo mjua wa anu haba ose wa sige wa koresha kukira mifake vyo roche mwisho kihuku chambele kenye kuhushivindi kuhisi huka matohoza iti gagachisi ya heo kwa kuzia kana abatari wake basaba mkulugi hugu mgiwe bakisi ndaishi mimiye kusuri zinyume yongi ngoi wa angi ya republika sabuga kite kubiri na politike ya shizi mbele kumunu wa ose ubugirizu wa kuronghizo kuja umufuko ose ukaronghama faranga eloja ulika aneza iluja Amerika.